i Radio Jesuí de América. I ni radio y ya America Samana y Washington DC mu kirundi na mu kinyarwanda mu kiganiro uyu munsi mu gitaramijwe na Frederic Nkurikije turavuga hanini ku vyerekeye abahinga batandukanye mu tugenegene abahinga rero mu kanya baraboneka ariko mu kurindira reka tube turabaha kazi
muri isanga Muri isanga ni ikiganiro cy'ijwi rya Amerika kibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya Afurika. Ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'ijwi rya Amerika.
Kandi mu ntara y'inga aho bita muri komine giteranye aho bitatura.
Ngende hano Kampala Uganda.
Ngende mu gisagara cya Bujumbura.
Ni ikiganiro kimara isaha kuva saa 10 kugera saa 11 buri munsi kuva ku wa mbere kugera ku cyumweru. Nawe turagutumiye. Kurikira ijwi rya Amerika aho uri hose, haba kuri radio, kuri telefoni no kuri mudasobwa. Nawe turagutumiye. Ntuziheze, uraritswe buri munsi saa 10.
Mu kiganiro rero nk'uko twabivuze muri isanga cyo munsi tugiye kuvuga hanini ku mugambi wa bamwe mu bahinga banonosoye ivyerekeye utugenegene imiziki amasinema abanditsi b'ibitabo abahinga mu gutwenza abantu hamwe n'abahinga mu yindi myuga mvabwenge ivyo bita industrie culturelle creative wo gushinga rero ishirahamwe rizotorokanya urutonde rw'abarundi b'abahinga mu vyerekeye utugenegene aho bari hose ku isi iyo shiramwe rizofasha mu kumenyesha mu kumenyekanisha ubuhinga bwabo byongere ibaronse n'inyigisho zizotuma bakora umwuga wabo neza kurushiriza abafise ya mbere muri uyu mugambi bariko barakora ibishobotse byose kugira ngo haboneke n'amategeko akingira imyuga mvabwenge bita droit d'auteur turaba turi ku mukanya na Ruben Niyukuri aba muri Mozambika ni kuri ariko agerageza gutunganya iryo shire hamwe liriko lirakora n'abahinga mutugenegene kugira ngo baje abona kandi nibikorwa barangura byubahirizwe nti ziganwe turaba turi ku mukandi na Alain Juste niyo nkuru ikorera utwiwe mu gisata cy'imyuga mvabwenge niyo nkuru arongoye amashire hamwe abiri yarimwe rihingura ibiva mu myuga nyabwenge ibirindi nabyo riraharanira agateka eka amateko akingira myuga mvabwenge mu kanya ariko ndabona amatelefone akigoranye mu kanya turaza kubabona ivyo rero n'ivyo tuyaga ko uyu munsi nabo bahinga babiri cyane cyane banonoseye ivyerekeye utugenegene umutugenegene twavuze ko ashobora kuba harimwo amasinema eka imiziki eka n'abantu batwenza abantu mu bita comedy
muri isanga ni ikiganiro cy'ijwi rya Amerika kibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya Afurika ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'ijwi rya Amerika
kandi mu ntara y'inga aho bita muri komine giteranye aho bitatura
ngende hano Kampala Uganda
Ngende mu gisagara cya Bujumbura
ni ikiganiro kimara isaha kuva saa 10 kugera saa 11 buri munsi kuva ku wa mbere kugera ku cyumweru
muri leta ya Colorado leta zunze ubumwe za Amerika
mbanje kuramutsa bakimire mwadutumiriye
nawe turagutumiye kurikira ijwi rya Amerika aho uri hose haba kuri radio kuri telefoni no kuri mudasobwa nawe turagutumiye ntuziheze uraritswe buri munsi saa 10
It's an MP record Dr. Mash Production
Holy 7 Yosba unasikiliza sauti ya Amerika. Tusikilize sauti ya Amerika. Yelewe, yelewe. Nasikiliza sauti ya Amerika. Tusikilize sauti ya Amerika.
Taarifa ya habari ya ukweli.
Yelewe, yelewe. Vipindi vya furaha, manu moja na upendo. Vipindi vya furaha, manu moja na upendo.
Dusangiri jambo ya huje benshi. Benshi. Muri sanga ya konse byinshi. Byinshi. Agasaro kaburaga kabonekeye benshi.
Aha, kabonekeye benshi. Ejo heza nayo yakoze byinshi. Dususuruke na muzika yakoze byinshi. Amerikana iwanyu mu ntara. Ejo heza nayo yakoze byinshi. Dususuruke na muzika yakoze byinshi. Amerikana iwanyu mu ntara.
Iwanyu mu ntara.
Taarifa ya habari ya ukweli.
Yelewe, yelewe.
Vipindi vya furaha, manu moja na upendo. Vipindi vya furaha, manu moja na upendo.
Dusangiri jambo ya huje benshi.
Benshi.
Muri sanga ya konse byinshi.
Byinshi.
Agasaro kaburaga kabonekeye benshi.
Aha, kabonekeye benshi. Ejo heza nayo yakoze byinshi. Dususuruke na muzika yakoze byinshi. Amerikana iwanyu mu ntara. Ejo heza nayo yakoze byinshi. Dususuruke na muzika yakoze byinshi. Amerikana iwanyu mu ntara.
Iwanyu mu ntara.
Ndabona mukanya telefone zisani ziriko ziragorana ariko turamaze kubona umwe mu batubiri mushiga ntahe Alain Juste muri Veneza
amahoro neza Frederic
amahoro neza ndabona ko telefone zagoranye cyane gose ariko abanyumanyubira by'ijwi ry'Amerika batwihanganire twari twavuze ko uyu munsi tuvuga mu kiganiro tuvuga cyane cyane tugiye kuvuga hanini ku mugambi we bamwe ubahinga banonosoye ivyerekeye utugenegene imiziki amasinema abanditsi b'ibitabo abahinga mu gutwenza abantu hamwe n'abahinga mu yindi myuga mvabwenge industrie culturelle creative ugushinga ishyirahamwe rizotorokanya urutonde rw'abarundi abahinga mu vyerekeye utugenegene aho bari hose ku isi mu shyantahe Alain Juste niyo nkuru mwebwe muri mu bantu bariko rashinga iryo shyirahamwe mu kurindira ko tubona Robin ni ukuri nashaka muhe muratubwira ubwa mbere na mbere icyimbuye cyo gutuganya iryo shyirahamwe mwagikuye caje gute
abantu bose ariko bararumbiza ijwi rya Amerika hanyuma icyumviro cyo gushinga ishyirahamwe rihuza abantu bose bakora imyuga mvabwenge kuko ijambo utugenegene twaraciriye kuko ryabaye ijambo ryatumye imyuga yacu bayisuzugura twebwe rero mu gushinga iryo shyirahamwe icyumviro nyakubahwa niwe yakizanye hanyuma twese tujyamo rero kugira mufashe twongere dushyiramo ingufu kuko mu Burundi hariho ikibazo cy'uko abakora imyuga mvapfenge badashyize hamwe hariho utugwitu twokwita utuntu two duto mugabo utagira ingufu tukavuga tuti ni cyiza yuko abantu bakora imyuga mvapfenge bose urya hamwe hanyuma bagashyira hamwe ibyiyumvo byabo hanyuma bagashyira hamwe imvu zabo hanyuma bagashyira hamwe kandi ubumenyi bwabo butandukanye hanyuma ubwo bumenyi ukaba ari gukoresha mu bikorwa by'iterambere kugira umuntu akora umwuga abibone ko ari umwuga ushobora kumubeshaho kandi ari umwuga ashobora guteza imbere cyane cyane igihugu kugeza amafaranga y'agaciro cyane no mu kubeshaho abanyine banyemwuga.
Yego ndabona hano mushya na Ruben ni ukurira wenyine abonetse Ruben nk'uko twabivuze ari muri Mozambique ni kuri rero Ruben ni uyu ariko aragerageza gutunganya iryo shira hamwe rigerageza gukoranya abahinga mu byerekeye utugenegene Ruben ama telefone yari yagoranye ariko ni byiza ko muhashitse nashaka ubwambere butubwire none uyu mugambi nk'uko umushyana yari just abivuze muzohusha mu ngiro gute biroroshe gukoranya abahinga bose b'abarundi bari mu bihugu bitandukanye baba bavuze imiziki baba bandika ibitabo bikaba bakora amasinema ico gikorwa kizogenda gute kugira ngo ntihagire n'umwe azoba yasigaye nyuma. Ruben muratwumva?
Yego ndabumva ndabarumukije na jewe.
Mwiriwe neza cyane kuko sivyuma vyagoranya ariko duga ku ijambo abanywanyi urarindiriye ivyo mwashikiriza.
Ego ndaramukije abarundi bose kandi ndaramukije n'abumva ikirundi kuko mu Burundi gusa bumva runo rurimi turiko turavuga. Rero nshire ngira ko nagomba ndabamenyeshe yuko muri kaminuza ivyigwa mpejeje kwiga ni bijanye no gutunganya ibyo no kwita industry culture sinzi uko nubivuga mu kirundi ariko ngereranije nibaza yuko ari uko organiza ari ugutunganya ibisata bitandukanye bikora ibya kiritire ngira ngo n'amaare hanyuma tukabibyaza akazi tukabibyaza umusaruro mu gihugu.
Muri ico gikorwa nyine muravuga ko hariho n'ibindi muri ko murahanira byereke cyane cyane uburenganzira bw'abantu bashize habona ibikorwa byabo kugira ngo ntihagire abandi bantu bazovyigana ico gikorwa cyo kizogenda gute mu ubucifashe gute
mu bisanzwe twebwe urabona iyo uri kuriga kaminuza birakugura umutwe bigatuma usoma amategeko usoma ibitabo by'ahandi mu bindi bihugu uko bigenda mu Burundi amategeko arandika ariho ahubwo twe dutangazwa twebwe nk'abahinga igituma ayo mategeko adashirwa mu ngiro ni bitera soni nko kubona umuntu aririmba indirimbo hagati haza ubundi muntu akayipirata umuntu agacapa tablo aho yogiye kuyishora ahantu agasanga aho ubundi yagiye kuyidandaza aho hantu bisigura yuko droit d'auteur itubahirijwe tuzoguma turi inyuma ntituzotera imbere kandi n'igihugu kirahahombera ibintu byinshi bitari bikeya.
None mwebwe muzo bihindura gute?
Mbo twebwe no kuvuga nk'ubu tumaze kubaka amategeko atugenga duca twitura leta murabona ko nyine cyubahiro mukuru w'igihugu cacu ndayishimiye yuguruye imiryango kugira ngo ugaruka ruronke amahigo yo gukora akazi rero nta kuntu twokora akazi hari abandi baca baza kutwononera duca twitura inzego za leta kugira ngo nimba ari brigade speciale ya polisi bashiraho ikingira ibintu byacu kubera kwe tubatuje gutanga akazi mu gihugu no kugira ngo leta nayo nyene ironke imisoro rero leta irafise iyo devoir yo guca ikingira ibintu byacu kubera ko tubatuje guteza imbere abene gihugu. Ndaguha karorero raba nk'abanyeshuri baheza muri za kaminuza baje gutonda ku mabiro ya leta twebwe tugize tuti ni mu duhugu rwa rukaru ruko roheza amashuri muri organization iwacu turiko turakora tubaha akazi hanyuma namwe leta mudukingire murusha mwumva ko leta itoreka gukingira abantu bariko barateza imbere igihugu baha akazi n'urwaruka.
Ikibazo cyo gutorokanya abahingaho bari hose ni ikibazo gihambaye cyane rwose tugarutse kuri mwebwe Alain Juste niyo nkuru ico n'igikorwa kizokoroha nta bantu urashaka gusanga mwasize inyuma.
Oya twebwe icyo gikorwa twaragishyizemo ingufu nyinshi ni ukuvuga nyakubahwa Ribe yaduhaye amabwirizwa ngenderwako ubunye twavuga yuko mu ntara zose z'igihugu mu makomine yose y'igihugu dufise yo aba artiste twatororokanije kandi turiko turakora ku buryo ata muntu n'umwe usigara inyuma uwo muntu wese asanzwe akora uwo mwuga yoja hamwe n'abandi naho yoba ari ahantu hadafata ataga telefone afite hariho abari ku kizi bariko baragenda barondera kugira tugire ku rutonde bazitonde umuntu n'umwe muri ibyo bikorwa.
Tubibutse inshuti mwese ko muri kumwe n'abandanya kumviriza iradiyo nk'ijwi ry'Amerika isamyanira i Washington DC mu Kirundi mu Kinyarwanda. Turafise umunywanyi w'ijwi ry'Amerika Nsabimana Daniela. Mwiriwe neza? Daniel muratwumva? Muje hatarugwamo? Muje hatarugwamo? Reka duhe ijambo uwundi Ahameda. Ahameda Kwizera Imana Laki, muri ngaho?
Muraho, muraho Frederic Nkikije.
Turaho, turakomeye. Namwe aho muri, mumeze neza?
Tumeze neza, turi mu majyaruguru y'u Rwanda mu karere ka Rulindo umurenge wa Buyoga.
Ni byiza cyane rwose.
Ndagira ngo mbwire abo banywanyi bacu,
yego,
ni byiza yuko bishyira hamwe bagakora nk'umuryango kugira ngo babashe gukomeza ingufu zabo, babashe no kurinda umutungo wabo. Kuko nk'iyo umuntu yanditse nk'igitabo ugasanga haje undi muntu ayagikopiye, biba bisa nk'aho ari umutungo we bamutwaye. Ariko iyo hari amategeko ndetse n'amabwiriza agenga umutungo bwite wa muntu, kuko n'inyandiko nyabwenge cyangwa se inyandiko mvabwenge cyangwa umuziki cyangwa se sinema bibarwa nk'aho ari propriete, nka property y'umuntu, bibarwa nk'aho ari nk'umutungo w'umuntu. Iyo haje rero undi muntu akabipirata, bisa nk'aho aba kwigiwe umutungo, ugasanga we agiye no kungukamo kukurusha. Kandi biranakwiye ko urubyiruko rw'iki gihe rusigaye usanga rukora ibintu bitarimo umuco cyane. Birakwiye ko abantu bakuru binjizamo n'abantu bakuru b'inararibonye, abantu b'inararibonye bazajya bagira inama urubyiruko rimwe na rimwe bakabasha gukora ibintu biciye mu muco, kuko umuco ni cyo kintu cya mbere. Dukunda kumva hano mu majyaruguru y'u Rwanda mu karere ka Rulindo ijwi ry'Amerika turayikunda cyane. Murakoze
cyane rwose Kwizera Imana Laki Amada. Turashima cyane rwose ko mukurikirana iradiyo ijwi ry'Amerika. Reka dusubire kwa Nsabimana Daniela. Ndabona umurongo umeze neza. Daniela, muriwe neza? Muriwe neza. Muhehe?
Nyamasheke mu Burengerazuba bw'u Rwanda.
Ni byiza cyane rwose. Murafite ikibazo, murafite icyiyumviro, duga ku ijambo. Turi kumwe n'abatumiye babiri.
Mfashije rwose, nacika ngo wambwire bike murimo kuganiraho kugira numve.
Turi ko twatumiye abashinganyi babiri babahinga mu byerekeye tugenegene, bariko baragerageza gukoranya abarundi aho bari hose kugira ngo bagire ishyirahamwe, ishyirahamwe rizobafasha kuronka ubumenyi, ishyirahamwe rizobafasha no kugira ngo ibikorwa byabo ntihagire abandi bantu bavyigana. Duga ku ijambo, ikibazo cy'imvira mu kanya gato. Murafite ikibazo? Reka turakugaruka ko Nsabimana Daniel. Ndumva hakiri induru cyane rwose kandi ntimurika muri ishuri. Reka turakugaruka ko, reka tugaruke ku batumire bacu. Alain Juste, nashaka mutubwire, hariho umunywanyi yavuze ikibazo gihambaye cyane rwose, ukuntu abantu b'inararibonye ari abantu bakomeye cyane rwose mu byerekeye utugenegene. Abo bantu b'inararibonye cyane cyane ko tuzi ko hariho abahinga mu byerekeye muziki cyane utundi tugenegene, abo bantu bobo mukorana gute? Abo bantu batanguye umwuga kuva kera?
Twebwe uko turiko turabikora ino i Burundi, twebwe twashize hamwe inguvu tutibagiye abo bantu bakura mbere, ndetse tukanafata n'itorero ku bantu badutangirije umwuga mugabo naho batara bakihari, twe turabaha agaciro. Twebwe mu bisanzwe mu byatumye dushyira hamwe inguvu twashatse yuko duha akanovera akaranga ku Burundi cyane cyane ku bantu bakora ibikorwa mvabwenge barikoze kuva kera naho bataba bakihari tuwe turabaha agaciro tugashaka yuko rwaruka rw'ubu tugafatira ko uburero kuko twebwe no mu bantu turi kumwe ntitwibagiye gushyira hamwe ingufu z'abo bantu bose mu byo Barundi bariko bakoze imyuga kuva kera n'abarinda daruvuga amazina mubabo mu bikorwa twaba turakora no mu mpanuro tugendera ko abo bantu turabahanuza kandi baraduhanura harimo mu bo turi kumwe harimo abigisha mu za kaminuza mu bice bitandukanye byerekeranye n'ubushakashatsi mu by'imico n'akaranga hariho abakorera mu gisata cya ba mukerarugendo turisme hariho n'abakorera mu bisata bitandukanye by'ubuzima bw'igihugu bakuze dufatira abakarorero cyane abo bose bagize uruhara ku iterambere ry'igihugu mu bijyanye n'imico n'akaranga.
Ego reka duhe n'ijambo kandi undi munywanyi David Sengimana mwiriwe neza.
Bo mazina niko David Sengimana.
Ego
mbere na mbere ndabashimiye ku kiganiro cy'amanywa dukeneyemo nk'ijwi rya Amerika i Kigali mu Rwanda.
Ni byiza cyane rwose. Ikibazo cy'imvuyo
bo mbere na mbere reka ntangire ku igitekerezo ni byiza murareba umuziki reka mvuge ku muziki wenda cyane mureba nk'umuziki wo muri Afurika twasigaye ntabwo twasigaye nyuma cyane ariko ntabwo turi ku rugero rwiza nk'abanyamerika abanyaburayi muri rusange mo ibyo rero hari indi ntera bizageza ku bahanzi cyangwa se abandi bakora ibintu muri rusange mu Burundi rero nibaza ese hari nk'uruhare wenda nta reka mvuge guverinoma itera nka indasitirere z'imiziki cyangwa se n'ibindi bijyana nawo kugira ngo bazamure izo taha zabo babashe gukompeta no ku rwego mpuzamahanga wenda tukavuga ngo wenda urugero nko mu Burundi ufite nk'umuhanzi runaka waduhagararira nko muri Amerika cyangwa se akagiduhagararira nko mu Bwongereza n'imbe ese hari nka guverinoma hari nk'uruhare bashyiramo rugaragara.
Ego mereka icyo kibazo tukibaze David Sengimana tukibaze umushyantahe Ruben mwategeye neza ikibazo yabajije uruhara rwa leta mu gufasha abahanzi abacuraranzi kugira ngo baje ku rwego mpuzamahanga kuko nk'uko abibona uruhara bageze ko ntiruhimbaye cyane rwose tuga ku ijambo.
Ego murakoze cyane mwabahundikije nagomba mbanze menyeshe umunywanyi w'ijwi rya Amerika yuko burya donc intambwe ya mbere burya mu kugira ngo ukire indwara ni uko uyirata ukayerekana. Rero u Burundi kimwe n'ibindi bihugu mu karere buherereyemo novuga yuko tukiri inyuma cyane kuko mu Burundi canke mu karere twaragiye tugira ubushakashatsi nta bahinga muri ibi bifata bahari kuko byarasigajwe inyuma n'amareta yagiye arabisikanya ukabona bapromotinga canke bashira imbere ibindi bisata. Ubu rero navuze nti na karyo keza ndaguha nk'akarorero nk'iwacu mu Burundi nyine nicubahira umukuru w'igihugu ubu kumuvuga kenshi si uko noba ndamukunda cyane ahubwo ni uko nemera ibikorwa arimwe arakora yaraye yuguruye ikigo cy'urwaruka ikarusi ata kindi kintu aho hantu bazigisha uretse iyi myuga yose twariko turadondagura gushika no kubakomedie ibintu abarundi bafata nk'ubusazi. Rero icyo nicyerekana yuko igihugu cyacu gishobora kuja guhangana n'ibindi bihugu ku masoko kuko mu minsi itari myinshi tuzaba dufise abahinga. Aha nocangira ko nshimira cyane ubuserukire Burundi muri Mozambique umwubahwa Thierry Gahomera arimo arakora ibishoboka byose kugira ngo abanyeshuri baheza kuri ETSA igitega baze bararonka amaburuse nabo nyene baje kunonosora ibyo bintu by'utugenegene mu bindi bihugu birimo amakaminuza yigisha ibyo bintu akarorero nk'ungaha duhereje kwiga. Rero novuga yuko mu majambo make uravye programa dufite muri Manac niyo gushigikira leta nziyeyi kugira ngo twigishe ubwo gwaruka iyo myuga abantu batahora bahurumbira babone yuko amafaranga ari n'ibyo bisata ari menshi cyane ugiye no kuraba ku masite cyane aho tugenda turapostira kuri aya ma societe akomakomeye ari mu isi akora kuri ibi bintu kuri iki kibazo usanga amafaranga bashaka gushora cyane gufinansa gufashisha ugwaruka mu munsi y'ubutayu bwa Sahara mu karere ka Afurika amafaranga menshi ari n'ibyo bifata nyene turiko turavuga nta bintu ubona by'izindi nyigisho ariko barashaka gushiramo amafaranga uretse ibi bintu by'amayindisitiri kirere ibiduhejeje kwiga
niyo mitahe ica muri ubwo rwego turagaruka ko katuyutse kumurika muri abandanya kumviza iradio hijwi rya Amerika isananira I Washington DC mu kino mu Kinyarwanda turi kumwe na Nyirimana Xavier muri neza
Hello.
Oui, Xavier, mon attaque, on va.
D'abord, on va t'aimer. Kuko urebye na sinema z'u Rwanda cyangwa Burundi urwego ziriho mu iki gihe ubona zikiri ku rwego rwo hasi ubona kuko urebye sinema ukareba na komedi ubona n'ahantu wabitandukanyiriza ubona biri ku rwego rumwe ubona umuntu ari gukina filimi ukibaza ni filimi ni komedi ukibaza ibyo ari byo hanyuma rero numva yabahugura ku buryo batera indi ntambwe bakajya bakina ibintu bifatika atari ibintu byo kurebwa n'abana cyangwa abagore nicyo cyumviro cyanyu murakoze
rego miyereka icyo kibazo tugitangure tutangure tukibaze Ruben duhe ku ijambo
rego murakoze cyane ariko umunyu wanyu sinamwumvise neza sinzi ko mwonsubira n'ikibazo
yabaye reka ndagusubiremo yavuze ati uravye amasinema ukarabana bijya bigana ivyo gutwenza kenshi na kenshi muri ivyo bihugu byacu ntushaka kwitandukanya bakibaza rero ko abakina utwo tugenegene twose badafise ubuhinga n'ubumenyi ukwiye akabasaba ko muri iyo shira hamwe mutangura gutanga inyigisho
ego murakoze cyane uwo munywanyi mbanze ndamushimire cyane kuko ibintu avuze n'inkora mutima mfashe abakomedie n'abasineyaste bari mu Burundi tumaze kuvugana n'abari hanze babinonosoye cyangwa bagenda bafasha biraboneka yuko ababizi cyangwa abafise notion kuri ibyo bintu nibake cyane ari nacyo gituma twebwe turiko turakora ibishoboka byose turondereza abahinga hana hariya kuko hari abo twita ba bayer dofo mu kuvuga bajya bafasha abantu bishize hamwe kugira ngo batere imbere baratwemereye yuko abahinga bazoba turungikira ku bwinshi kugira ngo hatangwe n'amaseritifika y'abantu bahejeje izo nyigisho muri manake kuko ugiye kuraba usanga ubuze uti dushaka abadiministrative cyangwa abantu bashobora gutwara bino bisata iyo ugiye rero kudepoza ahantu kugira ngo ube umutware w'ikintu werekana impamyabumenyi swate certificate cyangwa diplome usanga mu gihugu aha muri Afurika ugiye kuzunguruka nta n'umwe usanga n'agapapuro na gatoya kerekana yuko ibyo ugasangara n'abizi no kubikora wanashaka ugiye turaba mugabo rero twe tuvuga tuti bokarihirizwa ubwenge hanyuma bakagira ntuzenya bagahabwa inyigisho hanyuma tugaca dutangura kubagereranya rero nabo bandi bo mu bindi bihugu dufatiye kuri izo nyigisho bagiye baronka hanyuma itandukaniro riri hagati y'abakomediye n'abasineyaste deno uvuga ko rihari kuko umuntu arimwe aratwenza cyane arimwe arakina bisanzwe nibaza ko umuntu ufite sinzi uko nobyita sinzi uko ari konsensi ufite ubwenge urashobora kubona ko ujya muntu arimwe arakina ibintu byo gutwenza ujya nawe arimwe arakina ibintu bisanzwe byo gutanga inkuru cyangwa mesaje ubutumwa kanaka
murakoze Alain juste niyo nkuru icyo kibazo cyo gutanga inyigisho n'ikibazo gihambaye cyane wose na burya turi ko tuvuga abantu bafite ubuhinga butandukanye mu tugenegene ku bwanyu ivyo muzobishika ko gute kubaha inyigisho umutahe uzova he
ibyonye muri manake twarabitanguye twebwe twabanje kwanza ushira mu migwi bisata bitandukanye muri ibi bisata muri iki gisata cy'imyuga mvabwenge igizwe n'ibisata bitandatu byose muri manake twaramaze gushyiraho imigwi n'ababirongoye ku buryo ubunye twaba turiko turarondera imfashanyo abantu badufasha kugira dushobore kubakarihiriza ubwenge kuko kubakarahiriza ubwenge nicyo kizotuma ibyo bakora bakora ibintu byiza bagakora ibintu bigezweho mugabo nkasubira nkanatera akamo abakora muri iyo myuga mvabwenge nko ku byo witwa David nigeze kuvuga uruhara rw'uko byoja ku isoko mpuzamakungu uruhara ubwa mbere apana kwa leta ahubwo rw'abanyamwuga bonyine ubwabo nibo bategerezwa kwanza gukunda akaranga k'igihugu bavamo.
Egome mushyana he Rubena ni ukuri mwihweje intambwe muri ko murashika ko muri kigihe mwihweje intambwe muri ko mumaze kugira ko mubona ko nk'iryo shyirahamwe izo bari maze gutangura nk'aryari.
Murakoze kuri icyo kibazo. Je navuga yuko tumaze nk'amezi ane turi ku kizi dutegura bijya by'amastatistike komine par komine provinse par provinse. Nibyo navuga ko kari akazi kenshi kuko bitegerezwa kujya mu byegeranyo tuja kwereka abaduha impusha zo gukorera ku mugaragaro. Ndizera neza yuko bisido de somene mu ndwi ziri imbere ndizera neza yuko amategeko azoba yamaze kuduha uburenganzira bwo gukorera mu gihugu.
Muri kamura bandanya kumviza iradio hejuru ya Amerika turi kumwe na Bizimana Jean Baptiste. Mwiriwe neza.
Mwiriwe neza radio ijwi rya Amerika.
Mwiriwe neza muri hehe ga Jean Baptiste?
Turi mu Rwanda mu karere ka Nyanza.
Ni byiza cyane rwose murafite ikibazo murafite icyumviro turi kumwe n'abahinga babiri
tugenegere. Yewe ikibazo cyanjye. Halo.
Duga kwijambo turakumva.
Ikibazo cyanjye kiragira kiti mbese uwo muryango mpuzamakungu wo gutunganya utugenegene harimo imiziki hakabamo ibitabo ese bizoshika ku isoko ryari? Rega twebwe abarundi twabikeneye cyane ibyo bintu dufitemo impano nuko twabuze ahantu henshi twagenda tuzizamurira cyane cyane. Mwasibiza kuri icyo mbere yuko mbabaza ikindi cyangwa mbabarize rimwe.
Bariza rimwe kuko icyo ni kibazo yasa n'uwaciye hirya no hino mu kanya ariko ndamubwira subire guhe inyishu duga ku ijambo ku kindi kibazo cya kabiri.
Okay. Ikindi kibazo birareba abarundi bonyine cyangwa n'abanyarwanda cyangwa East Africa community irimo.
Reka tumuhe ijambo agire icyo kivuze ko za kwijambo Ruben yukuri
murakoze cyane
mu
byukuri mugiye kuraba no mu jambo je ama jambo yose ya organization yacu iraboneka neza yuko atari abarundi gusa tuzokugururira imiryango kubera yuko iyo uriko urakora ibikorwa nk'ibi hari kabahinga hariho nk'amasoko menshi jewe nakora ntaraja kuri kaminuza ya Arekiritire nkasaba nkaja kwiyambaza abo mu Bugande nkaja guhamagara abo muri Tanzania muri Kongo bisigura yuko abantu bakora imyuga usanga iyo bahanahana amasoko usanga rero biteza imbere abarundi nabo n'abandi bafite bo mu karere ahano uvuga yuko nk'umuriza abo banyarwanda yuko igihe cyose imipaka izobibemerera ko barengana bakaza mu Burundi twateguye inyigisho ntacyo buza ko bene wacu b'abanyarwanda baza guhabwa izo nyigisho mu gihe bobo babyifuza kandi baciye mu nzira zizwi zirekuwe n'amategeko. Hanyuma ikindi ni ukwishura mwene wacu w'umunyarwanda yavuze ni kijanye n'ikibazo cy'intuzenya cy'ibitabo. Nibyo nitwamara gutangura ibikorwa ibitabo ni kimwe mu bihangano tuzokwandika byerekana isura nyayo y'akahise k'u Burundi cyangwa akahise ka Afurika. Abantu benshi usanga babitoratora hana hariya mubwa twebwe twarashizeho na YouTube channel niko no bivuga televiziyo izokorera kuri murandasi izoba ijenzwe kugenzura cyane kugendera aho abartiste bose bari mu karere dukora ivyo bita documentary stories ngirango ni filme mbara nkuru zerekana inkamba ni ziri mu banyamyuga mu bakora inyuga mvabwenge bafise kugira ngo nimba ari nayo makungu nimba ari no muri UNESCO tugire hamwe nka kujya muri niyo europeyene cyane ku yindi migabane ugwaruka gushira hamwe rukagenda ruri kumwe natwe bwe niyo nibyo byifuzo byacu murakoze
murakoze ala juste ni yonguru bahinga ari mu bihugu bitandukanye bashobora kubashikira gute cyangwa ni mwebwe mu baronda aho bari ikintu bokora ni ikihe nk'abari mu bihugu bitandukanye
mwebwe tukora munsi ahatiko turavugana abantu turiko turakorana kandi badufasha dufashanya bari mu bihugu byose aho mu Rwanda ntitwahibagiye hariyo abariyo bakurikirana ibikorwa byacu byose kandi natwe tukabatuma kugira baturongere n'abandi aho muba wacu ribe ari muri Mozambique hariyo n'abari muri Tanzania hariyo ni piti yose abantu bose bakora umwuga mvabwenge twaragerageje kubashyira hamwe kugira dushyire hamwe ibyiyumviro kandi nibaza neza yuko atangorane gushobora umunsi turabona ibikorwa biko bigenda neza ahubwo turindiriye baduhe uburenganzira tujye dukorere ku mugaragaro hanyuma tuduke tujye ku kivi duteze imbere imyuga yacu twongere duteze imbere igihugu cyacu cyatwibaruye
mushyanahe Ruben ni ukuri mwavuze ikibazo cyatumye abahinga mu byake tugira ngo nibo batembere cyane gose mu Burundi mukamuvuze ko mwavuze ko hariho batitabweho cyane gose ikintu cyo tuma nkabo bahinga bitabwa ko bitabgaho n'iki kintu cyo tuma umuntu wese ahari afise aziko afise ubuhinga ikintu cyo mwiza gatima ko azobashigikiwe n'iki ibintu biri ko rakogwa n'ibi
kuri icyo kibazo ubwa mbere nuko atagwego rwari bwabeho mu Burundi cyanke mu karere rushobora kwegeranya abartiste bose n'abakora kiritire n'abakora turisme no kuvuga rero nkuko musanzwe mubizi iyo abantu bishize hamwe baraganira bakumvikana bagashyiraho amategeko abagenga berekana intumbero bafite rero intumbero ya mbere dufite ni ukwereka leta ko turiho kuko twari dusanzaye nta n'ukuntu bo duhaye agaciro kuko nibyo twakora twabikora mu binyumwabi ni ukuvuga tategeko na rimwe twisunze tugahonyanga amategeko y'igihugu izuba ryaka ntihagire umuntu abitubaza ubu rero ni ukuvuga yuko tumaze kuja hamwe tukereka leta ko turiho nimba ariyo misoro dutanze ku bintu byose twagiye dukora tuzoba dufite n'ijambo ryo kuja kudodora tugasaba inama nshingamateka igatora amategeko ashobora gukingira cyangwa gukingira ibintu byacu icyo ni cya mbere kizokwerekana yuko tuje guhesha agaciro uwo mwuga n'abawukora icya kabiri ndizera neza yuko ibiganiro nyine ishobora umukuru w'igihugu akunda gutunganya ku bene gihugu nabibajije nk'uku nyine mubona turiko turavugira kuri VOA inyishu yaduhaye yari itomoye cyane yavuze ati mwebwe banza mwishyire hamwe mutange umusaruro uhagije mu gihugu hanyuma muce mudusaba yuko tubaronderera amasoko mushobora kw'ibyo bintu rero naciye ntera kamo bene wacu dukora umwuga umwe yuko bogwiza umwimbu kandi tuca dushyiraho n'umugwi w'abahinga ujejwe kugenzura kw'ibyo bintu bakora bikwijere norme bikwije amakondisiyo muze murafasha hari ikirundi usanga kigoye hari igifaransa usanga kigoye gushyira mu kirundi ariko ngereranije ni nk'uko novuga yuko hariho ibintu ku masoko mpuzamakungu basaba bati ama evre dare mukora ibihangano byanyu bidakwije ibi n'ibi 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 ntibyakigwa ku masoko rero abo bahinga twarabarondeye bamwe twarabahaye inyigisho kugira ngo nawe nyene bahave babikora neza ubu rero ama evre dare ni menshi mu gihugu arimo arabaproduise turizera neza yuko mu minsi tumaze kujya mu mategeko nyine cyubahiro umukuru w'igihugu tuzoca tugenda tukamwereka tuti bya bindi nyine cyubahiro mwadusaba ngibi nimudufashe kurondera amasoko dushobora kumwimbu wacu
ala juste niyo nkuru ngo agashitsi kakira kavumbika umuriro mukorana gute n'abacuraranzi cyangwa bavuze ibingoma abacuraranzi bakira cyane gose bamwe bakirangiranwa tuzi nko mu Burundi n'ahandi hose
turuguka mbere buja naho usanga arabantu batukurira mu myaka turiko turafata intumbero yuko dutegereza gusubira ku gashyitsi ka kera twebwe rero muri manate twavuze tuti icyo twokiri imbere ni uko tugaruka ku mico nakaranga y'igihugu kuko nicyo cyatumye ibintu byacu bitagira agaciro twataye akaranga ubu rero two twigisha abo turi kumwe gukunda akaranga tugafatira rero urufatiro kuri abo baririmbyi abo babwize icyo bakora izo ntwari zagize icyo zikora mu gihugu mu bintu byerekeranye n'icyo nakaranga uburyo tubafatira ko uburorero hanyuma tukaza turabyigisha abo turi kumwe kugira ibintu byacu bigire agaciro bigire n'akanovera birange koko igihugu cyacu cy'u Burundi.
Tubibutse inshuti mwese ko muri ko murabandanya kumviriza radiyo nk'ijwi ry'Amerika ya Samyanire i Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Turi kumwe na Tuyishime Jean Baptiste. Mwiriwe neza?
Mwiriho.
Muri hehe ga Jean Baptiste?
Turi mu Rwanda ni mu karere ka Ngoma mu murenge wa Rukumbe.
Ni byiza cyane rwose murakurikira radio ijwi rya Amerika neza cyane rwose.
Yego.
Ni byiza. Reka muduhe ku ijambo ikibazo cy'imvuyo. Ikibazo canke gitekerezo cy'icyumviro.
Ni gitekerezo dufite.
Ndumva umurongo wa Tuyishime Jean Baptiste uba ucitse. Jean Baptiste muri ngaho? Jean Baptiste nabona umurongo wiwe wagiye. Reka duhe ijambo turatsinze Eva. Mwiriwe neza? Turatsinze batwumva Eva nawe ndumva atahari. Reka tugaruke kuri mwebwe mushyantahe Ruben Ndega mukorana gute n'ubushyanzi bujejwe utugenegene n'ugwaruka ibyo bita jeunesse sport mu Burundi.
Bo no anza kuvuga yuko social media yoroheje ubuzima muri kino kirindana cy'iwacu. No bamenyesha yuko leta biciye mu bushyiranganji butujejwe kugwaruka inkino n'imico kama ngira ngo na EAC baradushigikiye cyane. Mbere twari twavuganye n'abandi ba donc bungirije ubushyiranganji baratwemerera yuko bagiye kuzodufasha gushyiraho komisiyo tekinike cyangwa umugwi w'abahinga ushobora gukorana n'umugwi wacu wamaho mu gukemura ingorane nyinshi usanga ziri mu gihugu. Aho duca tugaruka kuri bya bibazo byose twagiye turavuga ariko nobamenyesha yuko mu majambo make dukorana neza n'inzego za leta kuko ni nabo bariko baratwereka umurongo twabikoramo kugira ngo bize bigende neza tumaze kuronka amategeko nabo bibagabanyirize umutwaro urabye ingene wasanga dusanzaye tutari hamwe mu mucyo make. N'ibyo
ni byiza cyane. Reka Alain Juste Niyonkuru mugire icyo muvuze ku bintu bikunda kuba byashitse aho usanga hariho nk'ugwaruka usanga rufise ingabirano mu byerekeye tugenegene ariko mu ishuri ugasanga siko byifashe neza. Ubwo gwaruka mwebwe murushikira gute murushigikira gute?
Twebwe nk'uko nahoze ndi umwigisha ku ishuri ry'ubuhinga ryo kuri ETSA Igitega ryigisha ubuhinga butandukanye akazi k'ubwigisha ndaragakoze kandi naragakoze ndagakunda. Ubu rero aho tugeze turakarihiriza ubwenge abo banyeshuri abo rwaruka ruba rushaka yuko rushika kure kuko hari igihe duhora duhura n'abantu usanga yiga ibindi bisata bitajyanye n'ibisata mvabwenge mugasanga uwo muntu arafise indemanwa yaremanywe. Twebwe rero duhamagarira ubwo rwaruka yuko ubitura ibigo cyangwa amashyirahamwe akora imyuga mvabwenge tukitura manake kuko yoyo ihurukiyemo amashyirahamwe yose yakorera muri icyo gisata. Ni ukuvuga yuko bituye manake nukubuka manaki irashobora guca irondera inzu cyanke amashyirahamwe asanzwe akarihiriza ubwenge harimo ishyirahamwe ry'iwanjye nsanzwe ndongoye ry'Igitega tuba akarihiriza ubwenge abo bose babyifuza baba bashaka yuko tuba tugiriza ubumenyi mu byerekeranye n'imyuga mvabwenge kandi batarafite amahirwe yo kujya gufashwa cyangwa batarafite amahirwe yo kujya ku ishuri.
Muri kamwe abandanya kumviza iradiyo ijwi rya Amerika ikiganiro n'ikiganiro muri sanga turi kumwe na John Mugisha. Mwiriwe neza?
Mwiriwe neza.
Muri hega John?
Ndi muri Zambia mugasanzwe ndi mu Burundi.
Ni byiza cyane rwose. Murafite ikibazo? Murafite icyumviro?
Ita ni icyumviro nasa n'uwoterera kuri aba basanzwe bakora imyuga mvabwenge. Ngo kumutumira numvise asanzwe ari n'umwigisha benshi uraze baragira usanga afite ingabire mu gizo ngabire ugasanga nibyaro yahabona ntizaseri rero ku cyumviro ndibaza yuko nagoma se n'ubutere uraze igihugu cyacu ibijyanye n'ibintu byo guhingura n'amahinguriro n'ibindi bisa n'ibintu byasigaye inyuma makungu hanze inyuma y'igihugu amaso hanze inyuma y'igihugu ariko uravye abana b'u Burundi benshi barashoboye n'ikimenyamenya twe twa abantu bari hanze y'igihugu bashobora gusanga ubwo bumenyi bavanye mu gihugu bagiye gukoresha hanze ugasanga nk'iyo turi habafite ubumenyi burenze ariko ugaca usanga bagiye kubukoresha inyuma y'igihugu rero nagomba se n'ubutumirira baba cyane bahimiriza bafasha abana bafite imyuga mvabwenge reka n'iyindi yuko boshyira ingufu cyane bagahimiriza bakahimiriza na leta ko yogerageza igafata mu mugongo urwaruka cyane cyane rukareka kuguma wibona ko hanze y'igihugu ariho hari ubuhungiro kuko uravye urwaruka rw'u Burundi ubu bwose nenga amaso ari inyuma y'igihugu mugabo uravye ahantu hameze neza uruzi rw'uburaro n'uburamuko ni mu gihugu cyabo.
Murakoze John Mugisha. Mushenahe Ruben ikimvuro cya John Mugisha mu kivuga kwiki?
Nagoma ndamushimire cyane uwo Murundi ari muri Zambia je pense. Mu bisanzwe tubanyeho yuko urwaruka rwinshi rwo mu Burundi ruhendwa n'abantu bamwe bamwe kugira ngo ruhurumbire gusohoka igihugu nagoma ndabamenyesha yuko urabye nkajya amavideo y'urwaruka rwirirwa ruravuga ngo rugiye buraya rugwa muri mer mediterane n'ahandi babaroha mu nyanja ni ibintu biteye ikigongo cyane kuko mu Burundi hari akazi kenshi ni nka kwa kundi abantu bashobora kuza bakavuga bati imuka ngaho hanyuma tuguha ahandi duce tugera tujye kwinda ugasanga abantu baba hejuru y'inzahabu batazi ko bicaye hejuru y'inzahabu rero twebwe nibyo turiko turasigurira urwaruka yuko atambo nimwe yotuma abarundi b'urwaruka bava mu Burundi ngo bagiye guhiga ubuzima hanze kandi dushize ingufu hamwe tukiga gucapa tukiga gusiga amarangi ayo maetaje yirirwa arubakwa aha na hariya tukiga kubumba inkono abantu bazi ko habumba batwa sibyo turashobora kubigisha kubumba amastati tukabumba utuna turiya tukabigisha iyo myuga yose twagiye tuvuga ugasanga akazi karahari abantu doze babagwiza tunga basanzwe bashora imitahe muri ibyo bikorwa barahari ni benshi ndavuga abari hanze kuko mu Burundi sinibaza ko hari abagwiza tunga benshi bashobora kubishyiramo amafaranga kuko ataho barabibona ariko nabo nyene nibaza yuko tuzogenda tubasigurira buke buke kugira ngo bashiremo imitahe. Ikindi nuvuga kuri iki kibazo cy'uyu mwene wacu hariho urwaruka usanga rudakunda gukora ugasanga bashaka ko bose bajya mu biro bya leta bavuye kuri za kaminuza ibyo bintu twobabwira yuko diplome zitaribwa nagoma ndabamenyesha neza yuko ufite diplome ukagenda muri leta ugasanga nta kazi baguhaye cyazira kucuduga mu mitumba kujya kugora ababyeyi wagomba guca urondera amashyirahamwe cyangwa amakoperative ariho ukinjiramwo hamwe ukavuga uti nange ngiye kwifatanya n'abandi kugira ngo dukoreshe amaboko y'iwacu twiteze imbere. Murakoze.
Murakoze reka duhe ijambo wundi bunywanyi radio ijwi rya Amerika Innocent de Wimana. Mwiriwe neza?
Mwiriwe
neza. Muri higa Innocent?
Nijiza chane kwa simra siki wazo mrafite ichi mvira.
Kwenye kiwaza mwene ichi mvira.
Duga kujambo.
Kwa mwotumi kwa alapu sati, ilo mwenye shure, abote nkakazemuli leta. Ati sifiliza kuduka kukora na ruguru mwake. Ilo natangere awaru kuja kusaba kazi muri ayo mashyirahamwe. Kuko twe turafise ingufu kandi turashoboye, turazi no gukora ibintu bitandukanye. Hama natwe twiyandikishe nyumba ari akazi ko gusiga cyangwa ko gucapa cyangwa guhingura ikintu icyo ari cyo cyose. Avuga ati iri shyirahamwe kanaka hariho abandi gukoresha ibi bintu. Hama natwe ayo mashyirahamwe tuyiture kuko natwe dusanzwe dufite n'ubumenyi bukeye. Hama nkasaba abo bose baba bari hanze y'igihugu bafise nk'ubumenyi bakaza inkindo kuko ino iwacu ni nyabagendwa kuko umutekano haza. Nibaza n'ubwo bumenyi bafite hariya babuzane no mu Burundi dukorere hamwe, hama duteze imbere igihugu. Hama nkamusaba yuko kwiratubwira ahantu nk'iryo shyirahamwe ryoba riri cyangwa ko bimirije gushinga nk'ishyirahamwe cyangwa kanaka cyangwa rizokora ibintu, hama natwe badutumire tugende gukora kuko twe turashoboye, turafise ingufu kandi twoterera. Hama bakaduhamagara kuko twe twari abanywanyi ngaha, hama natwe tukiteza imbere, tugateza imbere n'u Burundi. Nyamba hariho iryo shyirahamwe rikora ibintu cyangwa ibintu bya kanaka, bakatubwira ati ubu rero twashinze ishyirahamwe cyangwa ishyirahamwe ryanjye n'ahantu ahantu ahantu, aba rero turagenda gusaba kandi tugashyira hamwe ibyiyumviro.
Murakoze Innocent Uwimana. Reka nce hirya no hino amakenga mufite cyane cyane ku byerekeye akazi n'impanuro yahaye ugaruka duga ku ijambo mushenahe Ruben.
Ego, mbanze nshimire uwo munywanyi w'ijwi rya Amerika ari mu Kanyosha. Ndamuhumuriza yuko ibijanye ubwa mbere naho Manase ikorera ntiharaboneka kubera ko ntitwoja kurondera biro ngo tumanike ibyapa tutararonka impusha yotenyenya gatonya nk'inyuma y'indwi zibiri mu kwezi kumwe. Azobibona ku mapublication abamenyeshamakuru twaravuganye ingene bazodufasha kwerekana ishyirahamwe ryacu mu gihugu kugira ngo rwaruka rugiture. Hanyuma ngiriye ko kuri icyo kuri ayo makenga yiwe numubwira yuko inyigisho twe tuzotanga zizoba ari z'akanovera kuko ni zijanye n'ingene ubwa mbere umuntu yiga gukora ibyo bintu akazi akakironderera muri we nyene, hanyuma kandi kamaze kumuha uburyo agaca atanga izo nyigisho ku bandi, bisigura yuko ni proje a long terme mu Kirundi. Novuga ko ari umugambi w'igihe kirekire twakoze ku buryo naho twebwe generasiyo yacu yobaho twifuza yuko byobandanya mu gihe atakoducira. Murakoze.
Reka tuje kwa Ali. Ali muri we neza, muri he gali
ndi kigari mu kare ka Gasabo.
Akandi kazina ninde?
Ndi mu karere ka Gasabo i Kigali.
Akandi kazina kawe ninde?
Ruhamya Abu.
Ruhamya Ali, duga ku ijambo ikibazo cy'imvira.
Yenda ya mbabaze ese ni se zina ka hegacha iri zina bagiye kuzana ko hari andi miryango cyangwa andi ma projet yagiye asohoka ari kugasanga ntateza abahanzi imbere ahubwo abasubiza inyuma no makontra bagirana, ugasanga umuhanzi akoze igitaramo cyangwa ibindi bintu ariko bagatumira n'undi muntu wo hanze, undi muhanzi akaza, ugasanga wa muhanzi wo hanze bamuha amafaranga menshi, uwo mu gihugu imbere bamuhaye amafaranga make, kandi ugasanga umwe wo mu gihugu imbere we yakoze n'akazi kenshi cyane kurusha wa wundi wo hanze. Ese ibyo bintu byo bazabikemura gute?
Reka icyo murakoze Ruhamya Ali. Reka icyo kibazo mushyanahe Alain Juste.
Ego, reka dushimire Ali Ruhamya
avuze ati nakahe gasha ni ndavuga ko gasha agasha ni nka innovation cyanke itandukaniro tuzanye ku bandi bari bahasanzwe twebwe ubwa mbere ni uko icyo dutandukaniye ko nuko twipfuza cyanke turiko turakora ibishoboka byose kugira dushyire abantu hamwe urabona Uburundi inzira intane bwaciyemo bwatumye abantu batatana bivanye n'imigambwe bivanye n'ubwoko bivanye n'intara mugabo twebwe twashyize hamwe abo bantu bose kugira bashobore gukorera hamwe tugire ingufu zimwe tugire ibyiyumviro bimwe hanyuma twongere tube dufite intumbero imwe gusa yonyine yo guteza imbere imico n'akaranga ku Burundi twebwe rero na Afrika twebwe rero tuvuga tuti nta muntu tuzorenganya nk'uko abandi babikoze kuko twebwe tuje gushyira hamwe ingufu z'abandi bantu benshi boba batari basanzwe bashyira hamwe mugabo twebwe tuzogerageza gushyira hamwe ingufu z'abantu bose umuntu wese afite tala kuvuga afite ingemanwa irusha abandi uwo muntu tuzomushyira imbere twerekane yuko ashoboye hanyuma tumufashe hanyuma tumuhe izo nyigisho kandi yongere ateze imbere igihugu.
Namwe Ruben ni ukuri kuri icyo kibazo nyine kuri icyo kibazo cya Ruhamya ari agira ati kenshi na kenshi abahanzi cyanke abahinga abacuranzi bavuye mu mahanga usanga bubahwa kurusha abari mu gihugu hagati kandi abo mu gihugu hagati kenshi na kenshi usanga bakora umwuga wabo neza ibyo bintu bivuga ku icyo.
Imbere y'uko nishura icyo kibazo nagomba mbanze nunganire umwubahwa Alain Juste kuri icyo kintu cy'uko ar ekiritire bikoreshejwe neza bishobora kuba enesirima cyangwa igikoresho cyokoreshwa mu kunga abantu batase murabona yuko igihugu cyacu cyaciye mu ndyane zikomeye ibyo ntawo bideha twebwe rero ntabwo tuje gukinira politike muri ibyo bintu kuko abantu benshi usanga bavaloriza abanyamahanga cyangwa iki n'abantu usanga bazanamwo n'ibintu bya politike kandi mu bintu ari ibintu tekiniki kiritirema cyane tubishize mu mico y'iwacu tuvuga yuko nta munyamahanga ashobora kuza kuvuga yuko afite ubuhinga buruta intore zo mu Kirundo agasimbo k'imakamba umwartiste abartiste bazwi tuzi nka ba Cedric Bangi batanguye mu kera ba Kidumu bajya n'abantu akamuntu ashobora naho yo bavuye muri Amerika naho yo bavuye i Buraya twebwe muri Manache nk'abantu tuzi icyo ntidushaka gufata umunyamahanga ngo tumugereranye n'abartiste baba bakomeye mu gihugu ntibishoboka.
Yego mu gusozera mushya ntahe Ruben ni ukuri kamumotera abahinga mu tugenegene aho bari hose ri nkaka
ubwa mbere hoho nuko bomenya yuko tudashize ingufu hamwe tukaguma dukora dusanzaye tutazigera dutera imbere icya kabiri no sozerera ko kuri icyo kibazo nuko jewe mbona neza yuko ugwaruka turushize hamwe tukaruha izo nyigisho bakatwemerera bakitura manake tubemereye yuko tuzoshira ingungu zose zishoboka muri ibyo bisata cyane cyane mu kubasabira agafashanyo kugira ngo imigambi yabo ibere yarize kuko ahantu henshi usanga bashyira hamwe abantu bigaherera mu majambo amahebredari yabo akegeranywa akaburiya shogwa twebwe rero tuzoshoboka byose kugira ngo bitange umusaruro.
Alain Juste namwe mukanya gatoya cyane rwose akamumotera ugwaruka rufise ubuhinga ariko rutaraje habona amasogona 20
kaku Burundi rukora mu nyugamba ya bwenge mu gushyira imbere imico n'akaranga y'igihugu hanyuma no gukunda gukora. Murakoze cyane.
Murakoze Alain Juste Niyonkuru ndabashimiye cyane rwose ndabashimiye namwe mushinga ntahe Ruben Niyukuri turashimiye abanywanyi bose biradiyo hejuru y'Amerika baduteye akamo bagashikiriza ibyiyumviro n'ibibazo turashimiye Engineer Patrick tukaba kandi dushimiye na Nadia Taha yadufashe kwegeranya ibiganiro twashikirije turabifurije mwese amahoro n'umugoroba mwiza mubandanye mwumviriza ibindi biganiro bya radio ijwi ry'Amerika mugire amahoro rero n'umugoroba mwiza mutekanirwe mu banyu no mu byanyu.